Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano mu minsi ya 18 muri kumwe na Jordan na Hazwe ndongoye ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya.
Ntibarumvikana neza na leta icyiciro niko babyita ngo ni cyiciro bo dushira mu nuko kuvuga baturiye ama duhereze iyo karata mugabo byose byarategekanijwe n'icyo cyonyine gisigaye nibaza ko umwanya wari wose bo bazoca badutwomoreza karata zo kwivuriza.
Uni Patrice Ntadohoka arongoye komite impunzi ziba mu bisagara mu gihugu cy'u Rwanda avuga yuko umugambi wo kuronsa gakarata ka mituela impunzi z'abarundi baba mu Rwanda bazoza barivuriza ko ugeze kure. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko hande hatumwe hafi ya maradio yanyu hagataho umushikiranganje wo kwivuna abansi muri Amerika yarayatanze imihoho. Umushikiranganje wo kwivuna abansi muri Leta Zunze z'Amerika Jim Mattis yashikije ko atanze imihoho akazosozira burundu mu kwezi kwa kabiri imirimo yiwe. Ayo makuru yagiye habona inyuma y'umunsi umwe perezida wa Amerika Donald Trump ashikije ko abasirikare ba Amerika bashobora kuzokurwa muri Siriya, ingingo ubwo bushikiranganje budashigikiye namba. Mu rwete rwo gutanga imihoho yandikiye perezida Mattis yagize ati ndugure twa Mugina kubera ofisi uburenganzira bwo guhitamwo umushikiranganje wo kwivuna abansi mu n'ibintu kumwe muni bintu kumwe niyumvira ko ari byiza mvuye muri ayo mabanga ndugaye twa Mugina. Amakuru ya Jim Mattis kuva muri leta yaramaze amezi n'amezi anugwanugwa kuvaho mu kwezi kwa 10 Trump avugiye ko azi byinshi kwishira hamwe ryo mu burengero bw'isi OTAN gishinze kurwaniriza umwansi hamwe kurusha umushikiranganje wo kwivuna abansi. Yavuze kandi ko umushikiranganje Jim Mattis asa n'uwo mu mugambwe w'abademokrate. Mattis yagenwe kumushikiranganje kwivuna abansi gato inyuma yaho perezida Trump arahiriye kurongora igihugu kandi n'umwe mu bari bamaze ikiringo kirekire mu mabanga y'ubwo bushikiranganje. Amerika abiri yo mu buseruko bwa Sudani yashizwe mu bihe by'umutekano muke inyuma yaho abanyagihugu babiri mari imyerekano yamiriza iduzwa ry'ibiciro biciwe ibihumbi by'abanyagihugu baragize imyerekano mu bisagara bitandukanye muri Sudani ejo kwa kane yamiriza iduzwa ry'ibiciro by'ibifungurwa vya nkenegwa nk'umukate hamwe no kurya ibiturire vya renze urugero muri ico gihugu. Abari mu myerekano baraturiye inyubako za leta harimo icicaro gikuru c'umugambwe uri ku butegetsi muri Sudani Parti du Congrès National. Abavyiboneye bagasigura ko iyo myubakwa yahiye gushika no ku mushinge ejo kwa kane muri leta ya Asbar. Ingingo y'ibihe by'igihugu kiri mu bihe by'umutekano muke yafashwe mu bisagara vya Al-Qadarif na Akbar. Ubutunzi muri Sudani bwarasubiye inyuma mu myaka iheze nyuma yo Sudani ironke intayo kwikukira bituma ico gihugu gitakaza amafaranga cakura mu bitoro. Ishami mpuzamahanga bavuga ko benshi baca bagwa mu minwe y'abategetsi ba leta imirwi yitwaje ibirwanisho hamwe n'abakora urudandazwa rw'abantu. Abagenduzi ba ONU bagendeye ibigo 11 vya leta bifungirwamo ibihumbi vy'abimukira aho basanze baburizwa igufa bakubitwa kandi bakoreshwa ibikorwa biruhije. Basiguye ko badahabwa ifungurwa kandi abagore batari bake bafatwa ku nguvu n'abacungera ayo mabohero. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 45 31 na 41 ku mugoroba ni kuri 19 na 22. Ahandi mutwumva ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com na Facebook VOA radio yacu. Ikiganiro wanyu mu ntara muracumva tankumanzi muri Bukavu muri Kongo.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze mu giho mu rwi ujeje gutegura amatora muri Congo Ceni watangaje kwa kane kw'amatora yarategekanijwe igenekerezo rya 23 yungurijwe ku igenekerezo rya 30 ku kwezi bisa naho yingingo yari yafashwe kuva kera kuko ahari hategekanijwe kuzobera ayo matora nko muri Bukavu atanyiteguro namba yari hari ico bikoze abanyagihugu bavuga ko biteguye umenyesha makuru yacu ijwi rya Amerika Temistocle Mutijima yasuye hamwe muri ho maze adutegurira inonkuru.
Kwishuri ribanza rya Nguba kuri College Arufajir ndetse no kurugunye rw'amashuri rwa Ibanda mu mugi wa Bukavu ni hamwe mu hateganijwe gutorerwa nk'uko rutone rw'amasantere y'itora rwasohowe na kanama gashinzwe amatora Seni rubigaragaza. Aha hose kimwe n'ahandi umunyamakuru w'ijwi rya Amerika yasuraga kuri wa kane mu kurebaho imyiteguro y'amatora igeze yasangaga nta kimenyetso cyerekana ko mu gihe kitarenza amasaha 72 hagomba kubera amatora. Habeyewe n'urutonde rw'abagomba kuhatorerwa harangwaga. Icyo twahasanze gusa ni amahugurwa y'abakozi ba Seni bazaba bahagarariye itora mu byumba by'amatora. Abo tubabajije aho imyiteguro igeze batubwiraga ko twajya kubariza ku biro bya Seni ku rwego rw'intara biraha mu mujyi wa Bukavu kuko aribo bafite ayo makuru. Icyakora aha naho tuhageze abakozi twahasanze batubwiye ko batari ku rwego rwo gutangaza imyiteguro y'amatora igeze ko ababakuriye ntabahari. Icyo batubwiye nuko ibikoresho byo bitaragezwe ku masantere ahubwo birimo kujyanwa ku masite aho bizava bijya ku masantere habura amasaha 48 ngo amatora akorwe. Ni mbere y'uko ubuyobozi bwa Seni butangaza isubikwa ry'amatora ku baturage ho ariko bagaragazaga ko biteguye ndetse kuwa 26 ni ukuvuga kuri iki cyumweru kije habatindiye kugera. Webwe turiteguye ku itariki ya 26 tuzajya gutora, dutegereje ko ku cyumweru hagera gusa kandi ntekereza ko n'abanyekongo bose biteguye ahubwo Seni ntizadutenda. Batubwiye ko tuzajya gutora kuri 26, 26 rero ni 26 natwe nk'abaturage turayitegereje ubundi tukajya gutora. Turashaka amatora meza yizewe atarimo ubujura, niyo mpamvu rero twe twiteguye kuri 26 tukazajya gutora. Icyakora itariki ntiyabaye icyubahirijwe kuko nk'uko byari byatangiye guhuyihwiswa mu gitondo cyo kuri wa kane ku mugoroba nibwo ubuyobozi bukuru bwa Seni ku murwa mukuru Kinshasa mu kiganiro n'itangazamakuru bwatangaje ko biturutse ku mpamvu bwise ko zishingiye ku bikoresho, umutekano ndetse n'ubuzima, amatora asubitswe w'icyumweru akazakorwa ku itariki ya 30 y'uku kwezi aho kuba kuri 26 nk'uko byari biteganijwe. Bwana Corneille Nanga ukuriye ako kanama yabwiye abanyamakuru ko ku kijyanye n'ibikoresho mu murwa mukuru Kinshasa habura impapuro z'itora bitewe n'inkongi y'umuriro yibasiye ububiko bw'ibikoresho. Ku kijyanye n'ubuzima ho uyu muyobozi yavuze ko kubera icyorezo cya Ebola cyadutse mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Ituri ahamaze kugaragara abantu barenga 500 banduye, hari impungenge ko cyakwirakwizwa cyane mu baturage mu bihe by'amatora bityo ko hakenewe igihe cyo kubanza kubategura neza. Naho kukirebana n'umutekano, Bwana Inanga yavuze ko ubushyamirane bw'amoko mu burengerazuba bw'igihugu ahamaze kugwa babarirwa muri 40, abandi hafi 400 bakaba barahungiye mu gihugu gituranye cya Congo Brazzaville, ibikoresho bya Seni bikaba byaratwitswe ndetse n'abakozi b'uru rwego bagahunga. Bitakunda kwa amatora akorwa bityo hakaba hakeneye kubanza kugarura ituze muri icyo gice cy'igihugu. Mu gihe irisubikwa ryari rigihwihwiswa ritaraba impamo ariko abanyabukavu bagaragazaga ko batiteguye kuryakira. Kuri bamwe bemezaga ko n'ibinaba ngombwa bajya mu mihanda bakaryamagana. Amatora aramutse atabaye ku itariki ya 26 bakayasubika, ingingo ya 64 y'itegeko nshinga izabibonye akazi. Twese uko twakabaye tuzajya mu mihanda niba ari ugupfa dupfe, ariko duharanira ubwigenge tumaze igihe kinini dushaka. Baramutse bongeye kutubeshya bakavuga ngo amatora asubikwe, ku bwacu tuzaharanira uko twakwibohora. Uwo gupfa fe, ariko twe 26 tuyitegerezanyije amatsiko kuko twarababaye bihagije na n'ubu bakongomani tukibabaza. Kugeza ubu abaturage biyandikishije kuri lisiti y'itora mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo yose bararenga 2,500,000, bakazatorera mu biro by'itora birenga 4,600 mu materitwari agera ku 9 agize iyo ntara. Umujyi wa Bukavu niwe ufitemo benshi n'abarenga 416,000 bazatorera mu biro by'itora 715. Hategerejwe kureba niba hose hazaba hageze ibikoresho bisabwa ku buryo ku cyumweru gitakuwa 30 abaturage bazatora nta kibazo bahuye nacyo. Icyakora bamwe mu bakandida bo ku ruhande rutavuga rumwe na leta ndetse n'imiryango ya societe civile bo bakomeza kugaragaza impungenge zishingiye ku kuba hari henshi na n'ubu ibikoresho bijyanye n'amatora bitaragezwa. Hakibazwa rero niba muri iki cyumweru kimwe cyongereweho ibibazo Seni yagaragaje nk'intambamyi bizaba byakemutse maze amatora akaba. Ikindi kandi haranibazwa impamvu urwego rwarindiriye iki gihe habura iminsi itagera no kuri 3 ngo rutangaze irisubika, mu gihe ibibazo byatangajwe nk'intambamyi ari ibibazo n'ubundi rwari rusanzwe ruzi ko biriho. Temistokre Mutijima, Ijwi rya Amerika Bukavu muri Kivu ya Majyepfo.
Temistokre Mutijima arakenuye mukanya turatangura igisata c'amakuru avugwa mu mpunzi, ariko tubanze tunyarukire muri Kenya aho leta y'ico gihugu yatanguje umugambi wo gukura ibigwanisho manyagihugu babitunze batabifitiye ububasha abashe muri bo n'urwaruka ruhurukiye mu migambwe mu mirwi y'ubugizi bwa nabi harimo ubwicanyi n'ubusuma bukabije. Abasubiza ibigwanisho baca bakurwaho amakosa yose n'imanza bari bafise zerekeye ubugizi bwa nabi zigafutwa. Bindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Nairobi Eloge Wirikaneza.
Mu gihugu cya Kenya na cyane cyane mu makaritsiye ya Kenya rwose yo ku mugwa mukuru Nairobi hamwe n'uduce turi mu nkengera z'uwo muji cyo kimwe mu ntazi zitandukanye, abatunze ibirwanisho bagizwa hanini n'urwaruka ruri mu mibereho mibi bitewe no kubura akazi hamwe n'ubukene buri mu muryango yarwo. Urwo rwaruka rukunze kwiyunga mu migwi y'abagizi ba nabi yiba abahita canke igakora ubusuma bukabije mu mabanki, amaduka, amashirahamwe hamwe no mu mazu. Leta yatanze ikiringo c'iminsi 90 kugira ngo abatunze ibigwanisho babe babisubije. Marcus Juma Okora n'umukuru w'igisata kigwanya ikwiragizwa ry'inkontonto n'ibigwanisho bidacira umuriro.
Tumekuwa na kikao ya kuhamasisha wananchi wale wanamuliki silaha.
Twagize inama y'ugukangura abanyagihugu kugira ngo abatunze inkoho badafitiye uruhusha bazisubize. Leta yatanze amezi atatu yo gusubiza izo nkoho kuko zirakoreshwa rwose mu bugizi bwa nabi mu gihugu. Uruye mu karere k'ubuseruko bazikoresha mu kwiba inka. Winjiye i Nairobi, urwaruka twiteze ko kazoza keza rwicwa buri gihe mu gihe bakoresha izo nkoho mu bukozi bw'ikibi aha mu muji.
Wakati wanatumia hizo bunduki kufanya uhalifu hapa mijini.
Uko kubica Caroline Martha umwe muhani agateka kazi na muntu yamyasemerera ko atari wo muti.
Kama ni justice itafanyika.
Niba ari ubutungane buzoba ni ngombwa guhagararira ukuri turabe neza ivyabaye. Aho ni ukuri kuzomenyekana tubajije tukabaririkiriza biciye ku bantu bari mu kibano. Ubwo butungane naho leta ya Kenya itabwanka yanashize itegeko ryo kurasa mu cico mu gihe bikenewe. Eric Raithe ni mvugizi wa leta.
Ria imepeana kipengee ambacho ofisa wa polisi anaweza kutumia.
Amategeko yaratanze ingingo yemerera abapolisi gukoresha ingufu ku rugero rwo kwica. Ivyo biba mu gihe ubuzima bw'umupolisi canke ubw'undi muntu wese buba buri mwirinde. Aha turiko tuvuga ibigwanisho na cyane cyane mu gihe umugizi wa nabi canke uwundi wese afite inkoho kandi yerekanye intego ko agomba kuyikoresha
na ameonyesha nia ya kuitumia.
Mugabo ubutegetsi bwa Kenya bwanashizeho kandi imigambi kubemeye gusubiza ibigwanisho.
Serikali inatoa mzamaa kwa yeyote atakaye toa bunduki ambayo
leta iratanze kigongwe ku muntu wese azotanga inkoho yaratunze atarekuriwe. Ubwo uwo numwe mu migambi twashizeho ngo twitwararike ko abanyagihugu bagishijwe inama mu kugabanya cyane ubugizi bwa nabi. Ubukene ni bwinshi, nta buzi buhari, nta buraro bwiza, hari ngorane y'ukuronka imfungurwa. Nabarya abanyagihugu ba muri bijya bice bumva baratawe kuko barara inzara bakanagira ingorane z'amagara. Haca haza umubabaro n'umwihebu utuma urwaruka n'abagabo bakuze kwinjira mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Kubw'ibyo rero dufite n'indi migambi myinshi yo gutuma imibereho y'abanyagihugu iba myiza kurusha.
Kuhakikisha kwamba maisha ya wananchi yameboreshwa.
Turetse leta abategetsi batandukanye ku rwego rw'igihugu n'intara bamaze gusezerana ku rwaruka ruzotanga ibirwanisho rukavavanura n'ubugizi bwa nabi bazororonse imitahe y'ukora urudandazwa n'iyindi migambi yo kwiteza imbere. Eloge Urikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ni wanyu mu ntara. Impunzi z'abarundi za mu bisagara bitandukanye mu Rwanda zigiye guhabwa ikarata yo kwivuriza ko izwi ku izina rya mituweli. Ubushikiranganji bujejwe impunzi bugejeje kure kumvikana n'urwego rw'igihugu rujejwe ivyo kuvuzanya muri ico gihugu kugira ngo iyo karata itangwe. Komite y'impunzi irashima intambwe bageze ko igasaba ko vyo kwihuta. Muvyumva mu nkuru ya mugenzi wacu Kigali Pierre Claver Niyonkuru.
Vuba cyane impunzi z'abarundi ziba mu bisagara zizotangura kwivuriza kuri karata mituelle nkuko abanyarwanda bose bivuza. Patrice Ntadohoka atwara komite y'impunzi ziba mu bisagara avuga ko ibiganiro bigeze ku gatsi ka nyuma kugira ngo hamenyekane iciciro cy'ubudehe canke classe sociale impunzi zabashigwamo hanyuma izo karata zigatangura gutangwa. Ivyo byiciro by'ubudehe nivyo bisanzwe birabigwa ko kugira ngo umunyarwanda ahabwe ikarata yo kwivuza ya mituelle. Nivyo rikana ingene umuntu yifise canke ari ntawo nikora. Ntadohoka yizeye ko uyu mwaka udahera izo karata zitaraboneka.
Karata y'impunzi ya mituelle ibiganiro bigeze kure, haheruka kuza n'umugwi uvuye ku cicaro ca ASER Geneve. Twaraganiriye ku biro vya ASER turavugana aho bigeze, no kuvuga yuko igisigaye nuko murazi yuko muri iki gihugu bakoresha ibintu bita ngo n'ubudehe, no kuvuga degre de vulnerabilité y'abavugwa. Ntibarumvikana neza na leta iciciro, niko bavyita ngo ni iciciro budushiramo, no kuvuga baturire hama duhereze iyo karata. Mugabo vyose vyarategekanijwe, nico conye n'igisigaye. Nibaza ku mwanya wari wose bo bazoca badukomoreza ukarata zo kwivuriza.
Mu kwezi kw'icumi guheze umushikiranganje ajeje ikibazo c'impunzi Jean d'Arc de Bonheur yari yijeje ko ibiganiro bigeze kure hamwe n'urwego rw'igihugu rujeje ivyerekeye kuvuzanya.
Nacyo turimo turagikoraho kuko bisaba kugirana amasezerano hagati ya HCR na n'urwego rushinzwe ubwisungane mu kwivuza RSSB. Ni gahunda rero turimo kunoza, gusa icyo mumenya nuko ari gahunda turimo dukoraho kandi biri no muri commitments z'igihugu cyacu tugomba kubikora.
Yamara n'ubu komite y'impunzi irashimye ingene basanzwe bavugwa nubwo iyo karata ya mituelle itaraboneka. Gusa iyo karata yoyo izo bifisa karusho kanini kuko bazovurirwa mu mavuriro menshi ashoboka mu gihugu cyose kandi bitarenze guca muri HCR kurondera igipapuro cy'uruhusha bita transfer canke ngo bivurize mu ivuriro rya HCR. Ntadohoka avuga ko abo bikunze kugora kwivuza arabahungiye mu bisagara byo hagati mu gihugu.
Mwego kwa muganga turakigwa neza, gusa ikibazo kikihari nuko nk'abari mu ntara zitandukanye mu mijyi atari Kigali bafite ikibazo cy'uko amavuriro abegereye batabakira bateza kuza rero Kigali. Twarabisavye mugabo baratubwira bati nitworonka abakozi bakwira intara zose mudutahure. Ati mugabo umuntu aje tukamubwira icyo bita transfer aragenda bakamuvura. Imico gihe rero umugwaza ahitamo kuza mu mujyi wa Kigali kwivuriro aha gutora iyo transfer, uwo muntu bakamuvuza muri iyo ntara arimwo. Mugabo urusha rwavuye nka niyo ni ntambwe kuko birumvikana ko bavuga bati ntidushobora kuronka abakozi bakwiye igihugu cyose. Ni ukugerageza mukavyumvisha abagwayi b'impunzi bakagerageza bakaza kuri aha ubuvuzi bwabo kuko irase bakabahereza iyo transfer, nuko bigenda gushika.
Iyo karata mituelle yo kwivuriza ko yerekeye impunzi ziba mu bisagara gusa, kuko iziba mu makambi y'impunzi nka Mahama irimo abarundi barenga 1,058 basanzwe bitaweho 100% mu kuvuzwa. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Love is a feeling, ongera ubyumve, it's a feeling very deep. Oh yeah. Every day we sing, talk, dance in the name of love. Well, do we do real? Are we real? They can't fit to cover, leave a proof now. Yeah, if it is real.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC. Mu kirundi no mu kinyarwanda, aka ni kakanya mukunda, aho duca tubahakanye ko gutasha abanyu aho baherereye, haba mu makambi, haba ahatandukanye mu bihugu bitandukanye, mu makartie atandukanye. Ijwi ry'Amerika turi kumwe namwe, na cane cane muri bino bihe umwaka uri kurasa nk'uhera, Noweli bamwe n'abandi batanguye kuza barayitegurira. Kandi nko mu ndwi zaho tubafitiye ibiganiro bidasanzwe bizaba bijanye n'uyu munsi mukuru. Akaririmbo duhereye ko ni Garagaza. Garagaza karirimbwe na Buravan, n'umuririmbyi wo mu gihugu cy'u Rwanda. Hariho Ruhamya amaze gushika ku murongo wa mbere wa telefone, tubanze tumwakire. Ruhamya, ikaze.
Neza, nabasoje nanjye.
Twaramutse
neza.
Twaramutse. Jenny baze kubuza kwira. Ego. Mumeze gute nawe?
Natwe turakomeye.
Uri he garu?
Ndi Kigali mu Rwanda ku Gisozi.
Gisozi haravugwa make.
Eh na mahoro na mahoro.
Akavura ka kwezi kwa 12 karatangura cyane.
Kane tubuza kugera mu ishuri tutima tutagera mu ishuri ituma harije tunyagirwe dukereweho gatoya.
Mugaca muheba. Nta mitaka ikihari. Kera niho bacavuga. Kera niho bacavuga ngo nivyitwaze kuko ngo yakavura kaba kariko karagwa umuntu wese abayumva yo kwigumira mu busaswa. Ariko kandi hariho nabemeza yuko ico gihe kiba coroshe ku bwonko bukora neza.
Cyane bari byiza.
Ego. Hama iyo mashuri yawe yakurikiranira he garu? Bo
iyer ka politekinike.
Wiga ibiki?
Negative engineering.
Ni biraronka isoko ngaha mu Rwanda.
Gake gake. Abashinwa badutwaye amasoko.
Abashinwa badutwaye amasoko gute?
Ama company yabo sanga ariyo yiganje cyane mu Rwanda. Kugira ngo bazabone amakazi biba ari ikibazo.
Hama bacha batanga bacha bakoreshanya abashinwa nyene canke barahizana yo ma entreprise barazana yo mashamwe yabo hama namwe mugaca mu ronka mwa kazi.
Ato akazi tubona ntago kaba kagikangana na degree umuntu aba asokanye muri university. Babo akazi bitere cyane ni na n'ubushobozi ufite.
Aha.
Kaguhemba amafaranga makeya kareba koko gakora kabireka
no kwihangana hama ngira ngo bizoza biraza buke buke nuko ruhamya reka rero tuguhe akanya utasha use ku mutima.
Umuntu wambe ntasha ni umuntu bita Ndayisenga Eliezeri uri mu Kirundo. Umuntu wa kabiri ni Yakobo ari mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Kayumbu. Ndumva bonga bahagije ari buri anestep mu mutima pe.
Ne warose.
Ako nabandi bakore nabandi bakurikirijwe irya America. Nawe ndabataye.
Urakoze cyane ruhamya ubira umunsi mwiza ngaho I Kigali. Lego manda ni kugihugana programme z'Ijuru rya America.
Turafite.
Sabwe?
Ko nifuza ko muzabamera indirimbo ariko akenshi ni nge cyaka kuyumva. Indirimbo ya Roriro. Bime amatwi.
Bime amatwi. Bime amatwi ya Roriro.
Ya Roriro.
Kureka muhinga bw'ivyumba tugeragereze kuturondera ku karirimbo ka Bime amatwi ariko kakabura haca burugwanko.
Ntakibazo ntakibazo.
Urakoze cyane.
Nawe.
Tose na Innocent, Innocent ikadze. Uherereye he ga Innocent?
Ngo ndi gamu tsaka ya cyangwa mu Kanyosha.
Haravugwa matki mu Kanyosha.
Yego ne mu mahoro nakazi bakareko kana kavura kare kaje kuko.
Ha. Nuko hama rero ugashaka gutasha abandi uno munsi.
Ngo uno munsi wa mbere ni kambone ya cyere bone yo done kambone na urite ari ngaha kumugwiza. Ni chemba na serikiyo ni na Samuel ari hari ya mukanyosha. Ka chemba na nayo kitenga kumukwi.
Bose ukabipfuriza iki?
Ya yepuje ukende nziza na katikeza.
Urakoze cyane gose ugira umunsi mwiza.
Nikeneye matikiti ama kada kuki ya mere.
Nuko rero ni Medi mu karirimbo kiwe Aditop ariko aritegurira igiteramo mu gihugu cy'u Burundi ahitwa La Costa Beach ngira ngo batari bake mu Burundi bakunda uturimbo twiwe bazohagira kugira ngo baze kuraba utwo turimbo azokorana ico giteramo n'abandi baririmbyi b'abarundi harimo nka Basadbi.
Vane Mombasa, tutahi Kigali, mama yo. When you turn around and you turn me on, girl. The way you whine and charm my roll. When you turn around and you turn me on, girl. The way you whine and charm my roll.
I just drop it, body on the floor. down low. When you go down low,
I like it.
Go down low. When you go down low, don't you hurt your mate. You over when you need honey. When you leave me alone, it's stuck in my head. Take it to my jacuzzi. Give it to you till you lose it. I'm my holly, holly, baby. Tell me when you're ready.
At your top, aye. On the floor, I don't. To the left, aye. To the right, I don't.
Find in Miami.
Adi top na karirimbo ka Medi usivye rero ico kiteramo Medi ariko arategekanya gukora mu Burundi kwigenekerezo rya 30 nkuno munsi nejo araza guteramisha ababa muri Canada uno munsi azoba ari Ottawa hama ejo naho ari ahitwa Montreal aka karirimbo kiwe tukibaza kwaho muri kariko karabaha shika kunyota Daniel nawe uratwumva
ndabumva cyane ndakopi
ego uherereye he
ndi muri Kongo mu nkambi ya Murongwe niho ndi
haravugwa makinga ho Murongwe gadani
Murongwe turakomeye gahoro gahoro nyene n'urudoba gwishi gwabaye gwabaye nda
ntakavura mwe muraronka
akavura karaka gahoro gahoro ariko ntago gashemeye kubera kubera nyene no muri Kongo iso bagishano bwino nkambe
ahama haraheze nkinzwe umenyesha makwacha dutangarije ko mufisi ikibazo cyo kudasohoka kwera umutekano bavuga kuvyerekeye amatora ubu murasohoka
ubu turasohoka gahoro gahoro nyine gusa hari n'udutambulisho baduhaye ariko iyo gatwaye ahantu hari ugasanga abapolisi baragufasha ako kantu ntigakora no kuvuga n'ibintu bitameze gusa turasohoka tukajya mu masoko atandukanye ariko ubu nta ngorane ndabona umutekano utaratangura kuba cyane
nuko rero tuguhe akanya utashe Daniel
Sawa sawa uwa mbele mbele konu mugore wanje shemezi mana koro jini uumu kubatori ali burundi kumasanga kaya ngozi nanyo kuro wanje merita wanje mbele 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 maria atwose ndabifurije n'abari mukiza n'umwaka mwiza n'abanyamakuru bose bitwa ijya Amerika mutogira umwaka mwiza ni nambiza
urakoze cyane gose ku izina ryawe ndagushimire Daniye
sawa sawa murakoze cyane abanyamakuru b'ijya Amerika barakunda kabisa ino muri Kongo ariko nitukwiziriza neza bumva mu gitondo gusa gutogerageze murabe ukuntu byogena kugira ngo no kumugora bize turabakurikira
reka turaza kubishikiriza abadukurira urakoze cyane urakoze cyane ngaho mikambi ya Murongwe kandi duce dutasha n'abarundi bose bahari tukibaza yuko programme z'Ijwi ry'Amerika ziriko zirabashika kunyota ahama rero mu mwaka w'2019 turashaka yuko muzogira uruhara rukomeye muri kino kiganiro iwanyu mu ntara hakaba ico muva mushaka tubahindurira twongeramwo canke duhinyanyura muratwandikira kuri radio yacu @gmail.com Nino ngaha duce dusozera kino kiganiro turasigiye kano karirimbo yantumye ka King James yakoze Macbilia Biro yegeranije amajwi hamwe na Eugenie Mukankusi akumwe uhinga bw'ivyuma engineer Joe nanje Diane nahaze twari kumwe kuri micro twemi twifurize kugira weekend nziza no kubandanya mururanirwa mu gihego na kano karirimbo yantumye ka King James
Gona jambo rya sobanururiwe Yanumye ngo nkubwire kwa gukunda Waka karirimba ndirimba nakawe Mubibi na mubyiza za gukunda Wagufite kumembero z'umutima Yanumye Yanumye ngo nkubwire kwa gukunda
Kwa gukunda yo
Waka karirimba ndirimba nakawe
C'est comme si t'avais déjà décidé que pour nous deux c'était bel et bien terminé. Tu ne veux toujours rien me dire, mais tu ne veux pas t'en aller. J'arrive toujours pas à comprendre. comprendre pourquoi tu tiens tant à chercher ce que tu ne veux pas trouver. Tu t'éloignes doucement, comme si rien ne comptait tout ce temps. On se tape ton coup de vent, redevenons ce qu'on était avant. Tu t'éloignes doucement.